Ikiganiro yaga ikiganiro yaga ni ikiganiro kibashikiriza inkuru z'akamaro z'ubuzima bw'impunzi z'abarundi nubwo abakongomani bazakiriye mu bumanuko bw'intara ya Kivu bumanuko mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'ishyirahamwe Ongeya rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Internews.
Namwe bagenzi mukurikirana ikiganiro mutegurirwa n'uruganda yaga mugambi amakuru kuri bose ufashwe mu mugongo n'ishiramu Internews. Haze murano makuru nimero ya 17 mugiye gushikirizwa na jewe Pacific Munezero. Amakuru yacu tuyahere mu gisagara cha Uvira. Ishirahamwe rikurikirana hafi iby'agateka ubutungane n'intwaro bizuriza bose mu gihugu. Abene gihugu muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo riratera kamo leta ya Kongo rifashe abateshejwe iza abo nibiza by'imyuzurira n'abageramiwe n'ivyo biza kugira ngo bakingigwe bimwe biboneka. Ivyo bikaba bituruka ku mazi menshi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Nyangara aguma yibonekeza. Inkuru ya Sifa Munyaka twayumva mu ijwi rya Ingabire Geraldine.
Ico gisabo ni kubera ibandanya giduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'ikidengeri cya Nyangara byononye ibikoresho byinshi hamwe no kwiyunguruza kw'abanyagihugu inzu nyishi zo kunkengera n'izindi ziri nko ku metero 50 z'ikiyaga zaratwawe izindi zirasambuka. Ibarabara rya leta inimero 5 hagati ya Kasenga na Kavimvira neza neza igice cyo hagati y'igituro Gabi hamwe naho banyweshereza igitoro bita Delice kugeza uno munsi hatewe n'amazi y'ikiyaga cyo kimwe n'igice cyaho batangira makori mu Kiromoni kugeza ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Naho nyene hononekaye cyane. Iyo nteguro iragiriza abarongozi n'uburongozi ko atabufasha na bumwe bariko barahereza abegeranirijwe hamwe bakozweho ubwononyi bw'imvubu hamwe n'inzoka. Gisre barahiga umuhinga akaba n'umurongozi aribaza ko mu gihe atangingo zofatwa n'abategetsi bo ku ngazi isagara cha Uvira cokononekara.
Tuje muri Fizi amahegitari ya baba abiri niyo yononywe n'imvubu mu gace ka Maricha kari muri Bararaside muri sekitere ya Mutambara mu karere ka Fizi. Kuva ku mwisho w'uko kwezi kwa kane kwaraye kurangiye abarimyi batari bake bakaba batagihonyoza ibirenge mu ndimo zabo biturutse ku kwibonekeza kw'ibyo bikoko kwa buri munsi muri ico kibanza. Kibazo kikaba giteje ubukene bw'ibya nkenerwa bakura muri izo ndimiro bigasaba abo vyega gusubiza amazi izo mvubu mu ntumbero yo gukingira imirima isigaye. Iyo nkuru tukayikesha mugenzi wacu Mihari Cordoncho akaba yasubiyemo na Matias Nahimana.
Kubw'amakene Msambia urongoye ishirahamwe ridaharanira ibyicaro vya politike akaba ari nayo mboneza muri Maricha yatumenyesheje ko imvubu zishika muri ako gace zikonona imirima. Amahegitari arenga 3 aramaze kurishwa n'ibyo bikoko byo mu mazi. Kugutinya izo mvubu abarimyi bamwe ico kigwati benshi ntibagishaka gusubira mu mirima kukubera ivyo bikoko vyama imisi yose mu mirima yabo. Ubu ababa muri ico kigwati ca Maricha bariko baraca mu bihe bigoye inzara n'ubukene vyamaze kubatera muri ico gisagara ca Maricha no mu micungararo yaho biturutse kwiyonwa ryiyo mirima. Mwamenya ko Alimasi Njweba abanji umukuru w'ikiyaya ca Kenya yahereye kwezi kwa kane atabaza avuga ko imvubu zamaze imirima muri ako gace ka Kenya komine Katanga igisagara cha Baraka gushika n'ubu leta ya Kongo ntiragira ico ikoze. Ni mu gihe ico kiyaya catowe n'abarimyi cane cane impunzi z'abarundi zo mwisite ya Murongwe n'abandi bene gihugu babakiriye biturutse kukungene ico kiyaya kiri mwisi ndimwa yakataraboneka.
Ugaruke Uvira ikibazo cibomogwa ry'amazu kugira ngo hashobore kubakwa ibarabara rya 5 cyo cyakoranje ikoraniro ridasanzwe ku rwego impanuro n'umutekano yaguye kuri uno wa mbere igenekezo rya 6 rusama uno mwaka turimwo. Muri iyo nama hakaba humvirijwe abakenyezi basanzwe bari muri ico gisagara cha Uvira kugira ngo higwe ikibazo c'integuro y'ico gikogwa. Hakaba hari abaserukira ibisata nka byose by'abanyagihugu mugenzi umuyobozi wacu Cleopas Bumba yakurikiranye iryo koraniro abituyagire mwijwi rya Itangishaka Eric
umukuru w'igisagara kiza muhato yafashe ijambo adakekeranye kubijanye no kubomora amazu no kubaka ibarabara rikuru y'igihugu nimero 5 riguma ryononekara bimwe bidasanzwe ubwo umukuru w'igisagara ibikorwa byo kubaka iryo barabara biza byaratanguye aho bizomara amezi 18 aho azokubakwa ibarabara rifise imikono 4 Litoba rifise ubwaguke bwa metro 30. Amazu yubatswe hadakurikije amategeko impande y'ibarabara amenyesha yuko azobomugwa yose byihuta kandi batamuzibukiro bazotanga uvyavugiye muri iyo nama aho abanyagihugu n'abarongozi berekanye icifuzo cyabo cyo kuronka ibarabara ryiza rifise ikaburimbo. Bavuye bumvikanye kubijanye no kwemeza ibomugwa ryayo mazu mu gihe igikorwa cyo kubaka iryo barabara coba ari ntabandu.
Ino ngaha amakuru yacu agarukiye nk'abanda bakengurukiye mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango kugera ku musozo amakuru w'umutegurirwa na Maria Karoli afatanije na Hassan Shabani agahagarikirwa na Emmanuel Ntirameba na jewe na yabashikirije Pasifike Munezero naho gutaha.